Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Murashobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu VOA.com. Mu mwanya w'ikiganiro muri sanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kofi Annan yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yitavye Imana ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije afise imyaka 80. Urupfu rwiwe rwatangajwe n'ishyirahamwe ryiwe Kofi Annan Foundation rikorera mu gihugu c'Ubuswisi. Iryo shyirahamwe ryamenyesheje ko Annan yitavye Imana inyuma yuko arwaye mu kiringo gitoyi, yamara ntaco iryo shyirahamwe ryavuze gucatumye yitaba umuremyi. Kofi Annan avuga ko yahinduye uburyo ishyirahamwe mpuzamakungu rikora. Yarahawe agashimwe kamahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'2021. Yabaye umunyafurika w'umwirabure wa mbere yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Yayoboye iryo shyirahamwe mu biringo bibiri by'imyaka itanu kuva mu mwaka w'1997. N'igihe kitari cyoroshe caranzwe n'ibitero vy'umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda mu bisagara vya New York na Washington mu mwaka w'2001. N'igitero cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cha Iraq mu mwaka w'2003 hamwe n'urugamba rwo kugwanya intagondwa z'abayisilamu mu makungu. Yamara harababona ko iragi ryiwe ryatosekaye igihe yarajejwe ibikorwa byo gucungira umutekano mu ishyirahamwe ONU igihe haba ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Niri heragi yoba yasize muri rusangi na kahe karusho yoba yagiriye amakungu na cyane cyane akarere ka Afrika. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Zenoni Chainzi, umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo bijanye n'ubutunzi politike n'iterambere, ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada. Twatumiye kandi Gamaliel Ndaruzaniye, yigeze kuba ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe ONU, akaba yakoze ku gihe cya Kofi Annan. Yahakoze ku gihe cya Kofi Annan ari mu gisagara cya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batumire ndabaramukije
neza Fidele.
Ego
neza mwese.
Ego ntangurire ku mushinga ntaye Gamaliel, mwa aserukiye Burundi mwishira hamwe ONU mukakora ku gihe cya Kofi Annan, urupfuguye mwagwakiye gute?
Murakoze bisanu ku heriteka kumbaza Kofi Annan. Umuntu asize umugani mwiza mu migendere y'ibihugu mu isi, kandi yaranabishimiwe akiri umukuru w'ibiro bikuru bya ONU, mukuru hagashimwe kitiriwe Nobel, afatanije n'ishyirahamwe n'ishyirahamwe rya ONU yarongoye, yaronse Prix Nobel rero kubera yakoze inyuma y'uko ingwano zatumye ico bita Gulf War gihera, aho uruhome rwa Berlin rwasambutse, hanyuma ibihugu byari mu ikoraniro ry'ama Republika Sovietike yari yasambutse yarakoze ibintu bitari bike, naho byari bigoye mu kurondera amahoro muri icyo kiringo. Ni umuntu rero uko twumva ku isi, nanjye ndabishyigikiye, asize umugani mwiza mu migendere y'ibihugu mu isi.
Ego nawe mushinga ntaze none cyanzi mwakiriye gute urupfu rwiwe?
Urupfu rwiwe twarwakiriye urabona umuntu yashengeye yahora afise icyahanura ku isi cyangwa icyo yakoze abantu baribaza bati uyu muntu ashengeye yarameze ate utamuza akabaza waramuza ati yarameze gutya agashinga intahe none rero uyu muntu w'umunyafurika yarongoye ishyirahamwe yabanje ishyirahamwe ryose yabanje kurongora inteko za ONU zishinzwe umutekano ku isi ndakeka ko ari aho twohera hanyuma tukajabuka tugashika mu gihe yari arongoye yari umunyamabanga mukuru wa ONU ngira ngo anani twomuraba muri ibyo biringo bibiri
yego
yego cyane
yego reka nibyo duhere kuri icyo gihe yarajejwe ibikorwa byo gucungera umutekano nicyo gihe habaye ihonyabwoko mu Rwanda hakaba nubwicanyi bukabije bwabaye mu gisagara cha Srebrenica mu karere ka Balkan aho aba Islam baba Bosniak bishwe ibihumbi 8 bishwe n'inteko z'abaserbe bo muri Bosnia Samantha Power yigeze guserukira America mu ishyirahamwe ONU yavuze ko ubwo bwicanyi bubiri bwabaye muri ibyo bice bibiri izina rya Kofi Annan rizokwibukwa mu mateka rizoba rigibukwa rifitanye isano n'ubwo bwicanyi bukabije umushinge ntahega Marie mu bivuga kwi
ati nyaka renga 25 murumva uko no bivuga ngi abantu barayuze cyane rwose haba mu bihugu byahora byitwa Yugoslavia kera ibyo mu itabye bya Srebrenica na Serbia na Kosovo haba ihonya bwo kujyabaye mu Rwanda zavuye kuko isi yasani takifise umurongo umwe w'ubutegekwa kuko ibihugu byiganje mu isi kime cyari cyahungabanye ikitwa URSS hasigaye rero kwirondera nibaza yuko muri icyo kiringo ingwano zabaye abantu bamwe bagomba kwikukira kandi cyane mu bihugu bya Buraya byo mu buseruko byatumye haba ibintu bigoye cyane uwo muntu rero yatwara kumuhora umutekano ku isi yari mu kazi gahambaye ariko yari muri ako kazi atanga raporo ku bakuru biwe niho rero ntategera neza niho yasabiye ikigongwe ONU kuko muri peacekeeping yakora siwe yafata ingingo yaha raporo mukuru wa ONU yari guturosi yari na conseil de securite igihe rero raporo zaje ningen zasubizwe nk'ibyigwanda turi hafi raporo yo kwa Daleri yagiye ningene yagenze barayivuze cyane ngira ngo mwese muri iyi yandi zo kubitomora ngo bihere nagira mvuge rero icyo nibaza kuri Kofi Annan gihambaye kandi kimuha ingufu zikomeye ahabereye secretaire general de l'ONU Kofi Annan yavuye wenyine agenda imbere y'abanyarwanda agenda asabira ikigombe ONU aremeza yuko ONU itakoze ibikwiye kugira ihagarike izo zivuna bwoko mu Rwanda yongera asaba ku isi yose yokwemera ko yagize echec mu gutabara abanyarwanda muri icyo kiringo guhera aho rero izo ngufu ziwe ntuja gusaba ikigongwe igihugu cy'u Rwanda nibaza ko byamuhaye iteka rikomeye gusumba nihaba harabaye ikosha akaza akaryemera imbere y'abanyarwanda kugira ati ubu twarabyemeye dusigaye gufasha ingene tukuva muri ako kaga niho hari ingufu za Kofi Annan rero uca bugufi ari umukuru wa ONU akemeza ONU yuko butari ikigongwe bikemerwa niho jeye mbona habaye ingufu zo gushinga ntaye kandi ko mubaha hose n'abandi ku isi abategetsi bagira amakosa ni benshi no mu bihugu byacu bakora amakosa ni benshi bagaca bugufi bagasaba ikigongwe ibihugu byabo kuko batabigiriye neza niho afite ingufu rero za politiki zihambaye hemeje itrako cyakozwe waratumye ugasaba ikigongwe hanyuma ugakosora niho muhagarara jewe
yego
ubanza bujyabaye sosina zofisi ngaha nazi kuikie mugao vizu kutagumanya mure mure aliki ngumu mbona kuliko pia nani uko kweme lichaba kweme la kusari kigongwe kweme la kubandanya uko na nana bazi ya kukirango uubake ikomere ni wadayu uko aliki ilo kihambaye alingubu za kofi ya nani mduumba henshi mduumba mubivu
ego
shiliki yako tane na ya handi za raporu za sileni kachange zirguanda midansi mitawo zinshi kubi sigura chani kwa batutewa yena kilangaruki zingawa
ego murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tuliko tuvuga ku rupfu niragirya Kofi Annan biravugwa ko kubera ibyashitse mu Rwanda mu nyuma yaho muri cyo gihe nyene rajejwe amabanga y'uko y'ibikorwa by'inteko zijejwe gucungera umutekano za ONU yarekuriye ibitero by'ishyirahamwe OTAN ishyirahamwe ryo kwivuna abansi igihugu byo mu buraruko bw'iba hari OTAN muri Bosnia mu mwaka w'1995 mwibaza umushinga ntaheze none cyahinze ko yoba yakuye icigwa kuri ivyo byabaye mu Rwanda muri ico gihe muri Bosnia
biragoye kuko ivyo bihugu ego niko byombi Bosnia n'u Rwanda aho bihuriye nuko araba Bosnia bonyene abo babanyi barwanye bagiye kubanguranya muri Bosnia ni intambara ntiyavuye hanze yavuye mu gihugu kimwe kwa bene gihugu kimwe no mu Rwanda byabaye gutyo ariko mu byukuri ntabwo ari intambara kuko intambara ihuza imirwi ibiri yambariye intambara ifise ibirwanisho inteko zibiri zihanganye ariko ari mu Rwanda araho muri Bosnia hari abica nabicwa abicwa ntibaba bitwaje ibirwanisho baba ari imbokoboko aho niho bihuriye ivyo muri Bosnia n'ivyo mu Rwanda ariko ahandi bihuriye ubwa gatatu nuko vyahiga ubwoko hombi ubwoko jaronda ubwoko kanaka tubuhonye aho rero ivyo bintu bitatu nivyo bihuza u Rwanda vyabaye mu Rwanda vyabaye muri Bosnia ariko igituma vyabaye aho hantu habiri gushikaho ubwoko bushaka guhonya ubundi ivyo bintu biri n'imizi ya kure aho niho bidahuriye gusa ibyabaye muri Bosnia n'ibyahuriye mu Rwanda
kira mahoro murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Gabin uratwumva
eh ndabumva murakoze radio ya Amerika ko mpa mwanya ngo ntange igitekerezo nitwa Gabe wandinze ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze fite ibibazo nka bibiri nashaka kubaza kwahoze ari umunyamabanga mukuru ni Bwana Kofi Annan watabarutse muri weekend ishize icya mbere kiragera kiti ese n'uruhe ruhare rufatika aba yaragize mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda cyane ko we yayoboye Loni nyuma gato ya Jenoside icyo murakinsubizaho cyane ko nigeze kumva ku minshi ishize bimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu mbere byamuvuzeho kritike zimunenga gusa ngemburi zishima kandi wenda sinzi niba zazihaye kugomba batubwira icya kabiri nabazaga nese buriya ubundi bwo yabasize iriherage muri rusange ku makimbirane agenda agaragara n'uburyo bwo kuyakemura murakoze Ijwi rya Amerika
murakoze umushinga ntaye Gamariel mwo mwishura
Ego cyane murakoze mashya ntaga be izo yashikirije na general byumvise darabaye ko izo mwatangura gutangurira ko ariko ubwa mbere najya nibutse ingene ingingo zifatwa mu yoni umuntu ashinzwe amahoro n'umutekano arabazi bijya ngabo zirabaho n'umutekano abari munsi y'umukuru wa ONU ni waranka raporo yiwe twiteje ni hari abo bose bakaba bafite ito bishura ku nama nkuru y'umutekano y'isi Conseil de Sécurité ifata ingingo nk'izo ingingo rero yo kubika abasirikare bo muri osa muri bosnia nibyo Kofi Annan yari ashinzwe urwo ruhara rwa peacekeeping zafatwa na Conseil de Sécurité zifatwa n'umuntu umwe ntibakwiye raporo yabahaye mugabo nuko no mu Rwanda ni uko nacyo gituma aho yaza gusaba imbabazi yadusabye ku izina rya ONU itashoboye gukora ibikwiye ONU rero yose Conseil de Sécurité Secrétaire Général ingingo bafashe nizo za ONU ariko ibiro bishinzwe umutekano muri ONU nibyo byakunze inkuru byatanze raporo ingene ibintu bigenze aha rero nibaza yuko nagira nsubiremo ni ukuri twese twibaza yuko ninde yari guhagarika icyo kiza kibi cyateye u Rwanda n'ahandi naho hasi munsi y'u Burundi byari byabaye cyane gatatu nibaza yuko igihambaye ningene mu nyuma uwo mukuru wa ONU yabyifashemo nk'umushingatari ku bwanje ibyakurikiye rero muri ONU enquete zose zakurikiye zibyagenze kuri jenoside yo mu Rwanda gushika n'aho ubu igera yuko hawe umunsi wo kwibuka ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda nuko ONU yabikurikiye ku maraporo itangwa n'abo bantu mu myaka 8-10 Kofi Annan yateje intihari nuko yo ONU yabandanije gukurikiza abaye mu Rwanda yarakoze neza ku bwanje gushika aho yemeza ko ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda ryabaye kandi ko isi yokora ntibisubire ntibitabe encore
murakoze
nibaza ONU yakoze kandi ari Secrétaire Général ari umukuru wa ONU nibaza ko yafashije murakoze
tuze ku mirongo ya telefone kandi dufise Samuel uratumva
mwiriwe neza
mwiriwe irindi zina nahuri
ni Kwizimana Samuel ndi Bujumbura mu Burundi
yego ikibazo canke icimviro
icyumviro yuko bwa mbere bwo no banza gusabira iyo nyakwigendera Kofi Annan Imana imakire mu bwami bwayo hama kandi rumva navuga ko Afurika yose cyo yifatikanya n'abanyegana mu kwibuka iyo ntwari ya Afurika kuko turaze byaranguye igihe yari yararongoye kujya mu ndango w'abibumbye wa ONU ubona ko ari umuntu yari umunyamahoro yashyira amahoro imbere bihugu bitandukanye muri zirya manda zibiri yatwaye ONU ubona ko ari ibintu byinshi byahindutse ama nkaca nagira nce mbaza mbe nk'ubu uye Afurika izosubira kuronka ko kuvyo natohoje namenye ari uko namenye ko ONU mu kurongora ONU iyi migabane ine isanzwe igidisi igira kurakuranwa nagira mbaze igihe Afurika izosubira gushikirirwa kugira ngo nayo utobaro ari umunyamabanga mukuru wa ONU azoba ari umunyafurika icyo mbaza nk'iyo umugabane kanaka ushikiriwe cyane cyane nk'umugabane wacu wa Afurika amakitere cyane ibintu nyamukuru bisunga kugira ngo batange umukandida iyo mugabane utange umukandida umwe aribo bose ibyo bihugu bibangize umugabane byashyigikiye
murakoze ego umushinga Gamaliel nibaza ko mwakoze mu ishyira hamwe mpuzamakungu ONU muserukira Burundi murazi ngene rikora mwa mwishura kuri icyo kibazo
yego cyane nibyo ize yavuze ONU iratisa amateka yenere irondera urongora ONU
Alo? Ego, hari abana bavugira hafi yanyu sinzi ko mwakwigira yo.
Oya si wanyu.
Ah, si wanyu. Okay, mubandanye?
Okay. Nagira mvuge na Nishure Samuel. Ubwa mbere yagize neza cyane gose kusengera gusabira ku Mana umushinga ntahe. nukwifatanya n'igihugu cya Ghana kugira ngo tumusabire ku Mana twongere tumuvuge ibyo yakoze. Ibyo abagize n'ingene batora umunyafurika muri oni amategeko ariho rotation, kuvuga barakurakuranwa mu mazone yashinzwe nka Afrika, Iburaya, Asia, Amerika bita Amerika Latine, hanyuma mugabo uwo muntu bashikirije aratorwa. Turaze nka Afrika guhera kuri Butros Ghali yagize manda imwe, yakurikiwe na Kofi Annan yagize manda zibiri za zitatu zabaye imboneka ari mu bwa mbere. Rero sindoshobora kwisigura byose muri umwanya, mugabo nibaza yuko atagihindutse uko bigenda ubu hari uri w'i Buraya Mushantari Guterres, nibaza yuko mu minsi izokurikira abantu muri Asia canke muri Amerika Latine bazogerageza kurondera nabo ubaserukira. Iyo ni amateka asanzwe ariho azwi na bose ya rotation, ariko araho amatora aho ya politiki iriho agira ukundi nko byabaye ku Banyafurika ari batatu barakurikirana manda zitatu. Ibyo rero ngira ngo Afurika izomara kanya kujya gusubira gushikirwa imbere inyuma ya Guterres, nibaza ko kumbura ashobora kongerwa cyangwa akaza abandi muri Aziya cyangwa muri Amerika Latine. Izo rero ngira ngo nukurohera akanya gatoyi, ariko politike y'isi uko igenda ntawimenya, ari nayo ukenera yuko haba umukandida bishimiye bakunze aba muri Afurika bigashika. Ibyo rero ni inama nkuru y'umutekano n'ibihugu bijya inama bikabishinga, iba ari derogasiyo mugabo.
Yego, murakoze. Radijwi di Ameriki Washington DC mu kiganiro muri sanga. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryashinzwe mu mwaka w'1995 inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose, ryashyizweho mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo amatati yari ku isi inyuma y'uko ingwano ya kabiri y'isi yose ihitanye abantu isinzi ikonona ibintu byinshi cyane mu karere k'Iburaya. Ariko umuntu yitegereje gushika ubu amatati nizo ngwano ntizahagaze, no kubera iki umushinga ntaze none cyanze mwo gicyo mu bivuze ko
ego cyane fide ibihugu byamye mu ntambara ikinjana cya 20 cyaje ari gahebuza rimwe gahebuza kuva isi kiremwa ntivyari bwabe aho intambara ikwira ku isi yose. Intambara ya 14 gushika 18 mu kinjana giheze bayita intambara ya mbere y'isi yose, yabaye hafi ku isi yose abantu imiliyoni zirenga 30 baratikira mu ntambara ya mbere ya 14 na 18. Iyo ikwega iyikurikira mu 1939 gushika 45. Iyo rero iza ari amayobera ayobeye byose. Abasirikare bapfuye muri iyo ntambara ya kabiri y'isi yose bashika 50 million. Ivyatikiye sinovuga ngene bingana nabo ntibabizi. Abo basirikare bapfuye barabasore ntibarabatama. Abanyaburaya baracise uruti rw'umugongo harya mu myaka itarenga 50 mu Buraya bonye n'abanyaburaya bateye intambara zibiri atanumwe itashikiriye yitwa umunyaburaya natoyi. Iya kabiri izaragakura iterwa n'abanyaburaya batera abandi banyaburaya bandukiza isi yose 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 ni wacu mu Burundi harya mu Rwanda twarashikiriwe n'intambara ya kabiri y'isi yose. Eheraba mu ntambara ya kabiri y'isi yose inka zarahahoneye zigenda kubagwa zibagirwa abasirikare. Aha abantu bakuze gato baribuka umugirigi yitwa Taso niwe mugirigi yarangura inka zo kubaga kugira ngo abasirikare b'abanyamahanga nta murundi yari umusirikare icyo gihe kugira ngo abasirikare baronke icyo barya. Abarundi barashikiriwe kubera ko bategerezwa kwikorera ibirwanisho n'ibifungurwa by'abaja kurwana, naho batarwaniye harya iwacu harya. Bategerejwe kuva mu Burundi no mu Rwanda, baratuga mu Buganda, bararenga Ethiopia gushika no muri Misiri.
Yego, muciye muri magufi
abanyaburaya barakenyaguritse. Hanyuma harya bagize bati reka turuhuke gatoya, biza rero noneho biviwabo intambara zirimuka ziza muri Afrika, rero zirakindaro muri Afrika, muri Aziya, muri Amerika y'Epfo. Intambara zirakindaro zihagarikiwe zakijwe n'abanyaburaya. Hanyuma ubu biriko biracureha ku isi yose kuko abantu bararushe bagira baruhuke, kiretse nihagira ikindi cyaduka kigatera iyindi ntambara ya gatatu y'isi yose. Ntawe yifuza iragahumirwa.
Yego, Radio Ijwi rya Amerika. Iryo shirahamwe ONU ntirikora gusa mu gisata cya politike n'umutekano, rirakora no mu bindi bisata ari byo gufasha abanyagihugu. Mwitegereje muri ivyo bisata bindi naho twabonye muri politike no mu byerekeye umutekano, rishobora kuba ritashoboye guhamika intambara ziri ku isi, ariko kubiza bindi bisata hari uruhara ruboneka iryo shirahamwe ryakoze. Mwashobora kubiducira ku mayange umushingahantu ya Gamariye?
Kibazo kigoye, sinzi ko ndabishobora, ariko muri ico kiringo umushingahantu ya Kofi Annan yarongoye ONU yaritayeho cane gose, ubu tubivuze amahoro ku isi, twabivuze bitari bike ibyo mu Yugoslavi, izerekeye iwacu nuko twavuze twaje mu Rwanda gusa, ariko ibyabaye i Burundi amahoro yarusha, nibaza ko yashitse kuko Kofi Annan yararongoye ni muri icyo kiringo, yategereye ko kuganira kumvikana akaturunikira abafasha bakerebutse Nyerere na Mandela nabo akaza agatuma agasinya nawe nyene ku izina rya ONU isinano rya Arusha, nibaza ko yafaye cyane rwose kugira abandi batikire icyo kiringo cy'amahoro. Hanyuma bituma impunzi zari Burundi kuva 1965 gushika ubu muri 1993 basubiye gutaha amahoro, bagasubira iwabo i Burundi, bagasubira kubaka igihugu hamwe n'abandi. Naho biturwa uyu amahoro ya Arusha yatumye impunzi zitarigeze zitahuka amahoro, nacyo gituma nibaza yuko twoshimira Kofi Annan ko yarongoye ONU muri icyo kiringo naritemwe hoho, ingene yafashije kurongora ibiganiro bya Arusha n'ingene yashyigikiye amahoro, nibaza yuko twarimushimira i Burundi. Ibyo muri ONU yakoze ibitari bike, yarahinduye ibyerekeye abakozi muri ONU, byinshi byarahindutse. Yarafashije cyane cyane mu by'amagara y'abantu muri icyo kiringo ciwe, siwe yabikora mugabo yabikoresha n'ibisata bimuha raporo kuri we, ibyerekeye amagara y'abantu mu isi yarakimikiyo cyane rwose, ibyerekeye inyigisho n'indero mu bihugu ONU yarakimikiyo cyane rwose. Nibaza yuko uko tubona bandika muri ibi muri ino minsi, benshi sitwere gusa basigura yuko ikiringo yamaze cyatumye ONU itera imbere mu buryo iringanijwe, byatumye ingene bitaye amahoro ku isi bibandanya, cyane cyane iterambere amagara y'abantu, indero y'abantu. Nibaza yuko ikiza cya sida n'ikiza cya Ebola ingene byagwanijwe ONU yarafashije cyane rwose, n'ubu iracyafasha. Muri icyo kiringo yarumviwe n'amakungu aramufasha, iyo yabikoze wenyine ibihugu bihanga by'ibihanganye ku isi byarakurikiye umurongo atanze, birafasha cyane mu isi kwize dutera imbere naho bigikenewe ko twobandanya, kuko tuzobandanya tubandanya kuko abantu baguma bahinduka biyongera.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. John aduteye akamo. John uratwumva? John
Karame, ndabumva.
Yego, tubwire irindi zina naho hamagaye uri.
Ndi John nk'isanzwe, ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Yego, ufise icyumviro canke ikibazo?
No, ya ni igitekerezo nani natakaga ku murage bwana Kofi Annan asize.
Yego.
Kofi Annan ubundi murebye mu bihe yaziyemo igihe isi yose wabonaga isa naho iri mu mwiryane, kuko nibwo harimo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zasaga nk'izivaho. Ndetse ariko mu karere kacu nko muri Afurika nta kintu kirimo wabonaga yahinduyeho, ko n'ubundi n'ubu uko byari bimeze niko bikimeze. By'umwihariko nko mu Rwanda ntacyo yakoze habe n'ijwi rye ryumvikanye nibura agira icyo avuga ku byari byabaye, ku byabaga mu Rwanda, kandi nawe yari abizi afite n'ubwo bubasha. N'ubwo wenda atari buhagurutse igitekerezo ngo gihite gikorwa, ariko nibura yari butange n'igitekerezo kikumvikana ko yagize icyo agaya anenga ku byarimo biba, kandi yari afite ayo makuru. Kandi wongera kumureba ku muri icyo gihe n'ubundi yari umunyamabanga, hari ibintu byinshi byabaga muri Afurika ariko ntagira ijambo ryihuse abivugaho, yari abifitiye ubwo bubasha n'ubwo atari we wagombaga gufata icyemezo giheruka. Ariko mu by'ukuri nanone Kofi Annan ntago wavuga gusa ibitaragenze neza kuri we, ahubwo hari n'ibindi byagenze neza. Bwana Kofi Annan mu gihe yari ariho mu buzima yaba yayoboraga ONU, yagiye afasha cyane mu bihugu byabaga bifitemo umwiryane. Murabona yagize uruhare cyane mu nshingwa ry'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwakurikiranaga abakoze jenoside mu Rwanda. Mwaramubonye cyane mu byabaye muri Kenya muri 2007. Kofi Annan wamubona mu bindi byinshi byiza, ariko cyane cyane twebwe nk'abantu bari mu Rwanda babonye ibyabaye mu Rwanda, ntago yigeze avayo nijwi nk'umunyafurika, nk'umuntu wari ubabajwe na Afurika, kandi niwe isi Afurika yarebaga muri icyo gihe. Nibura ngo avayo nijwi iriki ngo agire icyo avuga, yiyamiye kandi agaye cyane ibyakorwaga. Gusa yabaye yaracecetse akoresha ingano ze nk'uko zari ziri, ntacyo yakozeho muri icyo gihe cyakora aza gushimirwa nyuma y'uko yagize uruhare cyane mu ishingwa ry'urukiko mpuzamahanga.
Murakoze cyane, turagushimiye John. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku rupfu n'irage rya Kofi Annan yigeze kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu mwaka w'2012 Nelson Mandela yahoze ayoboye igihugu cya Afurika y'Epfo mu ntumbero y'ugutorera inyishu amatati ku isi, yarashyizeho umugwi w'inararibonye zigizwe n'abategetsi n'abanzura abategetsi muri Afurika. Uwo mugwi ukaba wari uyobowe na Kofi Annan. Kubwanyu mubona uwo mugwi wakoze ibiki, uri gukora ibiki, n'akahe kamaro uri kuragira umuntu avyitegereje na cyane cyane mu bijanye n'amatati muri Afurika mu nshinga ntahe zeno?
Ivyo uwo mugwi washizweho na Mandela hanyuma na Kofi Annan yarimwo, jewe ndiyumvira ko utaboneka utumvikana mu ntajwi riseruka risamirana ritera kamo rihanura ryamira numva, kandi ndiyumvira ko icyiyumviro cyabaye cyiza. Ariko nk'uko bishika kenshi muri Afurika, n'usemerera asemerera ku bantu bataribo, kuko abumva ko kaje kuba katewe nabo baba ariko baramara abantu, umara abantu nawe ntiyumva. niko urya makoma urya makoma nawe ntiyumva kandi nabonye baba ariko bararya makoma ntiyumva ntindabona maze rero kugira ngo ako kajwi gashike kwari gushikirizwa abagowe abazahajwe abari ko barahigwa abari ko barangazwa abari mu bukene abo o nibo bari gushikirizwa iryo jwi bati nyabura nyabura mwabantu mutegeka Afrika ehe ibihugu byanyu birahumiwe ehe ibihugu byanyu bibandanye bizama abandi bari ko baraduga mwebwe muja mu ntambara mwebwe muja mu busuma mwebwe muja mu gusahura ibihugu byanyu kandi ubundi kizira gusahura ikigega cyawe wewe urabona umuntu w'umugaba afise ikigega agahengera bugorovye akaja muri cya kigega akagisahura akagenda kagurisha mu mbisho umugore atabizi urabona umuntu agira ivyo abategetsi rero benshi muri Afrika nuko bameze maze rero uwo murwi abo bantu niyo uraruravuga ntibumva ntibabona ababiraba nabo ntibashikirwa nayo niyo nkuru niyo mpanuro yo bitanzwe n'uwo murwi
yego
naho rero ni ibintu vya Afrika bigoreye
yego
imirwi iriho imwe nguwo ariko kugira ngo izishikire bene vyo abo biraba inzu y'umwana
nashaka ya gukosora uwo mugwe ntugizwe n'aba n'inararibonye gusazo muri Afrika n'inzo mu bindi bice byo kwisi ariko biravugwa ko Kofi Annan mu gihe ariwe ayoboye uwo mugwi w'izo nararibonye yoba yarafashije mu mwaka w'ibihumbi inyuma y'amatora yabaye muri Kenya mu mwaka w'ibihumbi 2008 aho habaye uruhagarara n'ubwicanyi inyuma y'ayo matora akavuga ko yafashije guhuza Raila Odinga n'uruhande rwa leta ico gihe inyuma yuko habaye ubwo bwicanyi umushinga ntahega Mariel uretse ibyo hari kindi uwo mubona wakoze canke Kofi Annan nawuserukira ikintu yo barayafashije mu gutorera matati muri Afrika no mu bindi bice
nagira se ko mu bwi global elders ruvuga abina aribonye ubyisi na kunyagira bavire bamwe barimo simvuga bose nabona kwibuka harimo Nelson Mandela yautanguye na Kofi Annan harundi mutibuka yahore perezida wa Finland Matias Kisari nibaza ko nubu mu gihugu ciwe hariho fondasiyo yashinze ifasha gose abanyafrika n'abarundi muhamu binama zigera kubera Helsinki hariho Bakimun yahora mukuru wa ONU haruwita Abrahim yo muri Algeria novuga Jimmy Carter muri Amerika Desmond Tutu chanke Fernando Henrique Cardoso wo muri Brazil n'abandi binararibonye batwaye ibihugu byabo neza baza guhanura nibaza ku ico kintu gihambaye amakungu yose abona ko abahoze batwaye ibihugu byabo bakabitwara neza bagakukuruka neza bo bandanya bakina abo bafata amakungu gutegera ibibazo by'isi ni ibintu bihambaye nibaza ico ituma ari cyeka cyane rwose aho Mandela ashengereye bashinze Kofi Annan kurongora uwo murwi n'ubu yaraki urongoye ibyo rero baraboneka ku isi cyane nuko batavugira hejuru mu mafondasiyo bashinze izo negosiyasiyo mwumva ziba muravye bajya bazita bamusanga hari igicitutu cyabo twavuga nk'ibi uyu Jimmy Carter muri Amerika mu kintu gifite habitat mwaracumvise cyafasha abantu kubakira amazu mu gihe cyarakoze n'i Burundi kera ariko niwe yakirongoye ngaha muri Amerika kigafasha muri Afrika n'ahandi abo rero ntibavugira hejuru n'abantu bitonze ONU yikorako kugira bahanure iyo hari bigoye barabikora rero ize yakoze muri Kenya byabaye igitangaza yarabumvikanishije gusika amahoro agaruka bagasura amatora kugira ngo irage ryasizeho yariyo ryatumye n'ubu aho imifarayira Odinga n'umukuru w'ubukenya atabariho bashobora gusubizanya hamwe mwarababonye bavuga mu makungu ko bashubije hamwe imbere y'abakungu imbere ya kereziya ibyo byose ni ingaruka nziza impanuro Kofi Annan yatanze muri ico gihugu ntibagibagiye mwarayibonye mu minsi yeze amatora yabo yaragoye ariko barayivuye mu mahoro n'ahandi byogenda gutyo amatora ya mama matati igihambaye n'ukuyavamo mu mahoro
yego
niyo mpanuro mbona aba bantu bakora n'ubu baracyariho baracyakora baguma bakora badakongeramo n'abandi kugira ngo isi yagize neza ushinga uwo mugwi ugumuhanura utaboneka utari imbere ariko uhanura abarongoye ibihugu kwinyaza neza Kofi Annan yateye iryo teka kandi asandaza kirongoye n'iteka kuri we n'iteka kuri Afurika n'iteka kuri Ghana
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone aho Sabato aduteye akama Sabato uratwumva
abumva neza radio y'ijwi rya Amerika
irindi zina nahuri
nitwa Uwimana kunda Israeli ariko bakunda kunyita Sabato w'Inyagatovu nkaba ndahantu bita mu Rusenyi ni mu Karanyagatovu umurenge wa Mubuga Ikarongi hano mu burengerazuba bw'u Rwanda
mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera
ariko ndaza gushyiramo n'ikibazo
yego
nza kubaza umushinga na heze
muduge ku jambo
yego bo nange nkuko John uri Kayonza yarabivuze mu kanya ndashaka kugaragaza yuko nashyigikiye Kofi Annan kubyabaye mu Rwanda kuko yari umunyamabanga wungirije wa Loni ntabwo yigeze agira uruhare mu kurengera abatutsi bishwaga muri jenoside kandi yarafite ubwo bushobozi nubwo atari umuyobozi wa Loni muri icyo gihe ariko nk'uwungirije hari sinyatire yagombaga gusinya ku byemezo byafashwe n'umunyamabanga mukuru ariko icyo yangaga byagombaga gutuma kitaba icyo yemeraga byagombaga gutuma kiba abamunenga cyane rikomeye ku myitwarire yagize yagaragaje muri icyo gihe cya jenoside ariko nanone nk'ikintu nashaka kuvuga cyane hari abantu bajya bagira batajya bagira ubutwari bwo gusaba imbabazi hari imiryango mpuzamahanga yari ikomeye icyo gitagigeze kibutswa rwo gusaba imbabazi mu kubyabere mu Rwanda kandi yaragize n'uruhare mu byabaye cyangwa itaratabaye ariko we yaratinyutse umuntu wari uri mu muryango w'abibumbye icyo gihe aratinyuka asaba imbabazi bigaragaza guca bugufi abandi bayobozi benshi batigeze bagira uziko hari nk'uruhare abafaransa bagize mu byabaye mu Rwanda n'ibindi bihugu byari bifite ijambo muri icyo gihe bitigeze bisaba na gato imbabazi ariko Kofi Annan yaratigeze asaba abanyarwanda imbabazi ku byabaye mu Rwanda icyo kintu nkaba kigushimira cyane bikwiye ku mutima ku kabazo nashaka kubaza umushinga ntahe ese nubwo ibyabaye mu Rwanda byabaye ari ikibazo gikomeye cyane bikagira n'ingaruka ku muryango mpuzamahanga ariko hari abantu bagiye bakora ibikorwa runaka bakiriho ubu ngubu bikaba ntibivugwe ariko bakagaragazwa nk'intwari cyangwa nk'ibigwari ariko bamaze kwitaba Imana batakiriho badashobora kwisobanura ndabaza kubera iki usanga iki icyaha umuntu yakoze cyangwa ikizakoze bivugwa ariko amaze kwigendera ariko amaze kwitaba Imana nyamara ntibivugwe akiriho nk'umushinga ntahe abona ari ukubera iki umuntu avugwa ariko atakiriho murakoze ni Sabato wo mu karere ka Karongi hano mu murenge wa Mubuga Ikarongi Imana iba umugisha radio yacu dukunda
murakoze cyane mu mwishure Zenoni cyanze
avuze ati mbega ni kuki ubu abantu benshi bavuga bati umushinga ntahe Kofi Annan yashengeye ubu akaba ariho bamuvuga imbere yuko ashengera atawara kimwibuka hari bituma ikenshi muzobibona abantu barakora ibintu bikomeye ari mu muryango ari mu gihugu ari mu mashyirahamwe abantu bagahengera bagiye kumushingura hariya kumpanda bati uyu muntu yari gitangaza batehera ibintu yakoze mugatangara uyu ni wa muntu ejo twari kumwe naho rangira ngo ni umuntu asanzwe none yakoze ibitangaza abantu barataka barashima umuntu iyo yikebanuye jewe ndazi umuntu yigeze kuvuga ati jewe nzovuga neza umuntu atarapfa sinzomuvuga umunsi nzobampagaze hejuru y'icyobo nzomuvuga kiriho ivyo nivyo totegerejwe gukora tukavuga umuntu akiriho ariko kubera ko dutinya urupfu natwe tumuvuga yashenge ngira ngo nubwo batuba dufise gira mahoro
murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC abantu benshi nkababa mu bice aho hari intambara ku isi baribaza igituma ishirahamwe ONU ridashiduka ngo rize buno nyene rigerageze gusukamwo mabisi twako turavuga nk'ubwo bwicanye bukabije nki ihonya bwo byabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ubwicanye bukabije bwo muri Srebrenica umuntu mu mwaka w'1995 ariko umuntu akibagira uravye nk'ibihugu by'ibihangange bigize iyo shira hamwe n'ivyo bifisemo igihagararo kinini bitanga intererano nyinshi mu shira hamwe ONU ugasanga bifise inyungu zitandukanye ivyo bigatuma iyo shira hamwe ridashobora gukora neza nkawe mushinga ntahega Marielle wakoze muri iyo shira hamwe serukira Burundi uzingene rikora woshora gusegurira abantu gute bibaza igituma ishira hamwe ONU habaye matati ridacariza buno nyene
murakoze sintegereye neza ingene ONU yokishiduka buno nyene kuko naho biteye abantu barazanzanirwa ntibatabare n'ingoga ndabizi watu i Burundi duhereye mu 2023 umukuru w'ibihugu agandaguwe hanyuma mu gihugu hagandagura abandi bantu bamwibicira guhorwa umukuru w'igihugu ONU kugira ibitegere ifata umwanya kubitegere rero intambara iteye ahantu iwacu nagombye gufata iwacu n'impaka kubera icyo abantu baho batabisiguye neza ngo babone ko bari mu kiza batabaze biragoye kubatabara kuko ntibaba ariko barigwanira ONU rero ibanza gushishoza gutohoza bigenze gute nico dutuma yikora ku yandi mashyirahamwe nk'ubu iwacu i Burundi yikora kuri East African Community kuko ari bo babanyi kumbure bo byumva gusumba boshobora kubasigurira icyo kintu cyabaye muri icyo gihugu babanza kwikora kuri abo babanyi kugira bumve neza icyabaye n'ibiri kuko irazana uburyo iha abo babanyi kugira bumvira bari mu ntambara ONU rero nihiri n'ubu aho intambara itanguye ONU yikora kubari hafi babitegera kugira bayisigurire ingene yoshobora gutabara nicyo gituma biteba rero ariko si uko atari ibiri kimenyamenya n'i Burundi n'ubu niyifasha EAC kugira ifashe gutegera iby'i Burundi hanyuma ibyuze muri OUA ibonye abo bantu bose bategereye cyange icyo bayihanuye niho ifata ingingo kuko yagiye inama nabo basangiye urugamba rwo gutabara aho hantu nibaza rero ko idashobora gutayitaba uwo munsi kuko ntibayiteguza hari naho bayinyegeza hari naho bayibesha igihe cya jenoside yo mu Rwanda ushika bakita abantu hariho umuntu avuga muri yo niko ari amahoro mu Rwanda atakigoye ibyo rero murumva ivuga ibya kera gusa igihugu cyose kiba giserukiye muri ONU muri icyo kiringo hari biteye ugiserukira aya mayibaza yuko kumbure babicungereye neza akavuga ko ibyabo babibona naho biriko birayangara n'ubu rero twokwa amatwikebuka ingene dusigura aho tugwaye turahanyegeza tukagomba ko badutabara twahanyegeje icyo rero ntigishoboka nicyo gituma rero ONU ibanza kwisunga abandi bari hafi y'aho hateye iyo ntambara ye narakoreye muri Cote d'Ivoire aho haterwa mu 2000 abantu bo muri CEDEAO inteko za CEDEAO nizo ONU yatumye gutabara muri Cote d'Ivoire bwa mbere imbere y'uko haza abaoni kuko aribo babana aribo bategera ibyo bintu n'ingoga ONU rero ikorana n'andi mashyirahamwe yose ku isi ishobora gushisimba ngo ibishobore ntibyoshoboka ni kubitegera hanyuma ingingo ifata muri ONU rero umuntu azifata zifatwa n'ibihugu muri conseil de sécurité 15 ariko bifatira no kubye ibindi bihugu byiyumvira bivugira mu nama kugira ngo barabe yuko bahuza n'ibindi bihugu ngende batabara ahantu izi komantegereye
yego murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Paul araduhamagaye Jean Paul watumva
winda bumva cyane
irindi zina naho muri
baramwizigiye kandi mu cyito cya rugomba
yego mufise ikibazo canke icyumvira muterera
cyo ndaterera
yego
cyewe no fata Kofi Annan nk'intwaro umunyafrika asubwenge ngasaba nyene abategetsi ba Afrika ko bomigira ko bashitse ku butegetsi bakabona yuko abatwagwa babo aribo babashyizeho bakigiraho nk'uko Kofi Annan yabigenjeje nkatana nk'akarorero nko ku masezerano ya Arusha ngene yagizemo uruhare runininya cyane rurenze Kofi Annan yerekana yuko yari umushingantahe w'ijambo adatamikwa kandi adatwarira ku giture Johnson aba aho umutegetsi wawe wese umunya wa Afrika yuko wosomera abo batwara uhanahana ubutegetsi nk'uko Kofi Annan yabigenjeje nk'umunyafrika yagiye kurongora inama uri yaoni twumva yuko bavuga yuko ngo ni ngitwagwa na NPN ngo bijya bihugu bisise nibaza yuko Ghana atari ko yari teye imbere cyane gusika yaho uwo mpangu aje gutwara ishyira mpuzamakungu jewe icyo nosaba cyane cyane urwaruka nka jewe ko twumwigira ko kusaba ubwo yuko byihuta uwo mushyira muri ikwari novuga y'u Burundi ahubwo ya Afrika bakarabiraho akarero umugabo w'intwari ameze nka ba Mandela bagwa gasore barumwumba n'abandi abenshi barakunda kuvuga yuko ngo umuntu bamushimagiza ruko apfuye yewe niko ndabibona umuntu ashimagizwa ku byo yakoze uzoba warishe abantu ibintu bihumbi n'ibihumbi ngo tugushimagize ngo tugutere amashugwe
murakoze
umwe mu wese agerwa ku cyo yaba yarakoze
murakoze cyane mwitegereje twavuze ibyo ishyirahamwe ONU ryakoze aho rifise amahinyu ngo nta nyamba itagira gahonzi mwitegereje muri rusangi kuba ishyirahamwe ONU ririho byarafashije byarageze ibyo bifasha kandi rizobandanya rifasha naho ritazoshobora gukuraho intambara n'amatati yose ari ku isi kuba ririho bisekarusho kuruta uko ritoba ririho umushinga ntaze no
twagize imana inyuma intambara ya kabiri y'isi yose ibihugu byose byaciye byihuta byafashe iya mbere gushinga ishyirahamwe rihanura ryamira niryo kandi ubiravye byarakoze kuko mu Buraya byarahwamye rwose intambara iracureha rwose kugeza n'ubu nta munyabura yashamiranye n'uwundi kugezaho bashaka gushyira mu mahembe intambara zabaye hagati ya 45 gushika ubu zabaye ahandi hakurya ya Buraya kenshi zitewe n'abanyaburaya mugabo nta kasubye gukacira iwabo niwacu ubu biraboneka biragaragara icyo gisata cyerekeye isi yose gihwanya ibihugu by'isi yose ndetse uwikukiye arihuta kuja muri ONU ngo yaba ari gicibwa atagiye muri ONU ndetse umuntu wese agira ati nje kubona idarapo ryanje rihungabana hamwe na yandi nubwa mbere kuvisikiremwa ibihugu byose biriho icyo gihe bijya hamwe bikayaga bigahana ijambo bigafata ingingo bikayikurikiza ariko mumenye ntibishoboka ko ibihugu byaba byarikukiye ngo biheze bihindukire byemere kuja mu kwaha kw'ibindi aho hari hakantu kahazi kandi ako nikazohava hari abantu biganza hari n'abandi bato hari n'abandi bagufi hari n'abandi bafise igiti harabitwaje abiri harabitwaje rimwe abantu n'ibihugu ntibingana isi rero ubu ndabona ko iri kwiragana aho ONU izogenda igira gakiro izogenda igira kamaro nihuriro gahuza miryango gahuza bihugu gahuza bwoko gahuza mahanga ni kintu cyiza rwose kandi murabona ubu bariko barihutira kugabanya amatati hagati y'ibihugu ngo bongereze uburyo bwo gushira mu iterambere ry'ibihugu amagara indero n'ibindi aha turi mu nzira nziza isi iri mu nzira nziza hazosigara inyuma gusa abagomba gusigara inyuma abanyafurika mbona ariko nabo bazotinda bikubita gashi ndabona karorero keza ariko karaboneka aho abanyafurika ubu bagira bati bwa bundi hari ibihugu kandi bitagira uburyo kandi bidafise n'imihora kuyibahari
yego
bishobora gutera imbere
yego
iryo ni iyo ni ntabwo ikomeye jewe nivira ko ari byiza gira amahoro n'umugisha
murakoze namwe mushingana hega Marie muhavuga iki ishyirahamwe ONU kuba ririho birafite akarusho kurushita uko ritoba ririho naho ritashobe gutorera inyishu amatati yose ari ku isi no muri iki gihe
mu kirundi bacu mugani ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera ONU ni ikirezi dufite kandi cyaje kugira ngo kibungabunga amahoro ku isi nyuma y'intambara ya kabiri yo ku isi yishe miliyoni na miliyoni z'abantu mbere yamenye ho nyabwoko ry'abayahudi baci bishwe miliyoni zirenga zitandatu hanyuma rero ibihugu byatsinze intambara muri icyo kiringo niho byagiye bati dushinge ONU kuri aka kabi nikaze gasubiye ONU rero ibanga ryayo rya mbere ni ukubungabunga amahoro ku isi nicyo gituma ONU ari ifise n'ibanga ryo kwemerera igihugu cyikukiye ko cyikukiye muri bwa kera igituma twagiye muri ONU gusaba independence ni uko imbere yaho twatwaga n'ababirigi ku izina rya ONU nicyo gituma rero n'ubu hakiri uduhugu tutari duke tutitere tukivuga muri ONU uwose ntari kwikurira rero agiye ati nanje nje mu bagabo nje mu bandi nicyo gituma bihutira kuja muri ONU ONU rero ni nkenerwa naho yohinduka izina hazoba ikindi nkenerwa gihuza ibihugu byose ubu rero nibaza yuko ONU ari ikintu ari ikirezi gifasha abantu naho bigoye naho abantu haba intambara hose itariho ho wokura bagaheza nibaza rero yuko ONU aha ifasha ibindi bihugu guteranya amafaranga yo kuraba amagara y'abantu mu isi
ego
guteranya amafaranga yo kuraba ingene indero mu isi yotera imbere
duheraheze
tunga yotera imbere niho bahuriye ni bahuje nta niho kunama
murakoze
Murakoze.
Murakoze cyane ya umushinga ntaheze none icyayenze muhinga mpanuza jambo ku bibazo bijanye n'ubutunzi politike n'iterambere ari Toronto muri Canada na Gamariye ndaruzaniye yigeze kuba ambassador w'igihugu cy'u Burundi mu ishyirahamwe ONU akaba yakoze ku gihe cya Kofi Annan aba i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twariko tuvuga ku iragi n'urupfu rwa Kofi Annan turabashimiye mwese mwaduteze amatwi namwe mwashobora guhamagara mugashikiriza ibyiyumviro mukabaza n'ibibazo namwe mwakurikiranye iki kiganiro muri sanga mugire ibihe byiza
tugushimire Fidele Niyongabo hejeje kudushikiriza ikiganiro muri